ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nonje kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shot 12 kuri metero 1922. Idore ingingo nkuru twabateguriye. Leta y'u Rwanda iravuga ko idakwiye gukomeza kuba urwitwazo rw'ibibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano irakomeje mu burasirazuba bw'icyo gihugu hagati y'ingabo za leta n'iz'umutwe wa M23. Imirwano ikaze iravugwa ko yabaye muri iki gitondo ahitwa Intamugenga. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uravuga ko wakuyeho ibihano wari warafatiye abayobozi batatu bakuru b'Uburundi barimo Minisitiri w'Intebe Gervais Ndirakobuca. Ubwongereza bufite Minisitiri w'Intebe mushya Rishi Sunak, imyaka 42, yakiriwe n'umwami Karoli wa gatatu amusaba gushyiraho leta. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na Diane Nini Nahazwe.
Amakuru yacu yo kuri uno muhinga muri katu yahereye mu gisata cy'umutekano ijya no ku isi. Duhereye ku mugabane wa Afrika, abasirikare ba Burkina Faso bagera kuri 10 baraye baguye mu gitero cagabwe ku ikambi yabo iri mu buraruko bw'umurwa mukuru wa Gadugu. Abagera ku 50 ni bo bamaze kumenyekana ko bakomerekeye muri ico gitero. Igisirikare ca Burkina Faso cemeje uno musi ko cagabwe n'intagondwa z'abihevye. Ikambi yatewe hari haheze amezi atatu igabwe ko ikindi gitero n'intagondwa z'aba jihadist ku ruhande rw'abihevye. Igisirikare ca Burkina Faso cemeza ko cishe ababa ba 20, cavuze ko vyabaye ngombwa ko cifashisha utudege mu kwivuna umwansi. Tukiri mu gisata cy'umutekano, umuntu yitwaje inkoho yaraye agavye ikindi gitero kuri imwe mu mashure yisumbuye yo mu gisagara citwa Saint Louis kiri muri leta ya Missouri mu burengerazuba bwo hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu batatu nibo bamaze kumenyekana ko baraye baguye muri ico gitero cakomerekeje batandatu. Polisi ikavuga ko umwe muri abo batatu bakiguyemwo yari uwakigavye, babiri mu basigaye bakaba bagizwe n'umwigisha umwe hamwe n'umunyeshure umwe. Utwari igipolisi co mu karere kabereyemwo ubwo bwicanyi yasiguye ko zimwe mu ngabo ziwe zitangiriye zija kurasana n'uwagavye ico gitero, gutyo zishobora gucungura amaraso ya benshi yari gushobora guseseka iyo batamwitanga. Nk'uko yabivuze abanyeshuri bo kuri iryo shure nabo nyene bemeje ko bari bameze magabo bifungirana mu mashure yabo. Umuyobozi w'iryo shure yari yababuriye mu ndanguramajwi ababwira ko ari inkozi y'ikibi yabateye. Imyidondoro yuzuye y'uwagavye igitero cejo kwa mbere ntiramenyekana, ivyibanze ariko vyagiye ahabona vyerekana ko yari umuyabaga w'imyaka 20. Icamutumye kugaba ico gitero niyo yaje azananye biracari mu matohoza. Ijwi rya Amerika nihagira ico imenya iraza kubikibatangariza mu makuru yacu ari imbere. Tumira amatega tuhama ivyo ku mugabane wa Amerika duce tubibandaniriza mu vy'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Mu vy'intambara y'Uburusiya na Ukraine narinda bemereye bamwe mu mashinga amateka b'abademokrate aha muri Amerika basavye president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden gukorana ibiganiro n'Uburusiya ku kibazo c'intambara ico gihugu catanguje muri Ukraine. Abashinga amateka basavye president Joe Biden guhindura umukenyuro wa Amerika mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine n'30 bamwandikiye ikete bamubwira ko bashima intererano zaba za gisirikare canke z'ubutunzi Amerika yagira ha Ukraine mu ntumbero yo kwifasha guhangana n'ico bise agasomborotso ku Rusiya. Abashinga amateka ariko basanga hageze ko Amerika ikoresha inzira za kidiplomasi. Abademokrate basinye iryo kete bibukije president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ko nka bamwe mu bemeje amamiliyari n'amamiliyari yo guha Ukraine biri mu nshingano zabo zo kwerekana izindi nzira n'imikenyuro irimwo kuvugana bidatevye n'Uburusiya. Mu kwezi kwa gatandatu tubibutse ko President Joe Biden mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru aha Washington DC yigeze nawe nyene kuvuga ko inzira y'ibiganiro bya nk'ibikunde ariyo gutegekanya gusa ico gihe Joe Biden yumvikanishije ko atabona uko ivyo biganiro vyotunganywa najya rivyoba iketege abashinga amateka ba Amerika rishimangira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika idateganya gushira igitutu kuri Ukraine ngo yemere inzira y'ibiganiro gusa bimwe mu vyokorwa abashinga amateka bavuga ko bibaza ko vyoshimikira ku ngingo zo kwemerwa n'impande zose ariko na cane cane uruhande rwa Ukraine akaba ari go ruvyemeza kuva Urusiya butangura gutera Ukraine mu kwa kabiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze guha ico gihugu imiliyari di zababa 60 z'amadolari ya Amerika yakoze ahanini mu vy'ubugira neza ubutunzi n'ivya gisirikare muri iryo kete abademokrate barungikiye Joe Biden basiguye ko biteguye kubandanya bafashisha Ukraine ifashanyo nk'izo basozereye kete ryabo bagira bati ndugure twa mugina dushingiye ku gasomborotso ku Rusiya tukaraba n'ingene ico gihugu cipfuza kwigarurira vya nk'ebikunde urere bumwe bumwe bwa Ukraine turazi ko bizogorana kugondoza Urusiya kwicara ku meza y'ibiganiro ariko naho biri uko Amerika ifise inshingano yo gukoresha inzira za kidiplomasi zose zotuma intambara ihera ariko Ukraine idatankaje ukwigenga kwayo
urakoze Diane ni nahazwe mu komeje kumva radio yijwi ry'America yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ko 20 ya short wave kuri metro 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mu kiko rwa internet kuri wayeshatu akadomo radio acuve wa akadomo kama no kumbuga za Facebook YouTube na Instagram adresse yacu ni vyo wa radio yacu
iwanyu mu ntara
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuvisa indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Leta y'u Rwanda iravuga ko idakwiye gukomeza kubwitwaza urw'ibibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu itangazo ubuvugizi bwa leta bwashyize ahagaragara kuri uyu wa mbere u Rwanda ruravuga ko ibikorwa n'amagambo by'abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo muri iyi minsi bigaragaza ko icyo gihugu cyahisemo inzira ya gisirikare iryo tangazo kandi riragira riti gushishikariza abaturage kwanga bo badasangiye ubwoko gukoresha intwaro za rutura kurasa mu duce twegereye umupaka w'u Rwanda no gukomeza kubeshyera u Rwanda ntibizihanganirwa hagati aho imirwano irakomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'ingabo za leta n'iz'umutwe wa M23 imirwano ikaze iravugwa ko yabaye muri iki gitondo cy'uwa kabiri muri groupe ma ya Jumba territoire ya Rucuru ahitwa Intamugenga mu birometero hafi 40 uvuye mu mugi wa Goma abaturage bari guhungira mu mugi wa Rucuru barasanga abari barahungiye muri stade yitiriwe Umwami Ndeze Rugabo wa kabiri mugenzi wacu Tim Harishimwe yavuganye na Aimable Gafurura umushakashatsi mu bijyanye n'uburenganzira bwa kirimwa muntu nibidukikije atuye Irumangabo hafi ya Rucuru
Ubu imirwano iri mu karere ka Bweza ahantu bita Ntamugenga n'ahandi hantu abanyeshyamba ba M23 bari bavuye gutangira ibirasiro ni ahantu bita Ikazuba ariko buno amasasu gaca ari kumvikana kure cyane Ikazuba na Ntamugenga
aho Ntamugenga na Ikazuba hari cyo gute uvuye mu karere ka Rucuru
Ntamugenga na Kazuba ndakenga ko haba ibirometre nga 11 ariko kugira ngo gere Ikazuba ni 14 ciye Rucuru ukanyura ikarengera ukanyura igitarama ukagera Kazuba ni ibirometre 14
none kutuye Rumangabo amakuru ya hano kabweza uvuga ko hari kubera imirwano na Ikazuba amakuru yaho yamenya gute
jewe kuko nakubwiye ndo mushakashatsi ukorera bya kiremwa mundu nidukikije kandi ngaba mvuye mu kanya irucuriro hagati mu by'ubushakashatsi.
None imirwano ishamiranije M23 na leta ya Kongo aho uri cyangwa aho wavuye mu gitondo ari amasasu wumvise, hari abantu bari guhunga, urabona abantu bameze gute?
Masasu arukumvikana na kandi arando bita irubare hamaze kugwa ibibombe abo amabombe atatu gatewe na M23. Abaturage bo binta mugenga bo bamaze kuva mu ngo zabo bageze irubare ahandu bita irubare benshi n'abandi bari muri lokalite ya Kako donke no nagasisi lokakurikiye nta mugenga bamaze kurenga ahandu bita buhuri.
Hari abantu baba bishwe n'ibyo bibombe uvuze byatewe?
Abantu bari mu bitaro ari ngomereke ngazi tano bose bari mu bitaro.
Ari cyo ubuyobozi bwaba bwatangaje kuri ibyo bitero?
Ubuyobozi bw'uburu kubwira abaturage ngo nibatuze, kandi n'umuvugizi w'abasirikare nawe yavuze ko igisirikare cya Kongo kiri kurwanya kugira ngo tugire umutekano.
Umuntu wumva amakuru ariko utazi utwo turere wavuze turi kuberamo imirwano na rucuru yo irazwi cyane, afitiye mu maro kigoma ku buryo uyu munsi uri nk'utanga ubutumwa bwawe bwa baruguhe ku muntu utuye Goma kugira ngo amenye uko amakuru yaho ngaho ni ameze? Mvuze Goma kuko ni wo mujyi munini waho ngaho mu karere ka Kivu ya Ruguru ndetse hegereye n'u Rwanda.
Ndamugenga na Kazuba na ahandu hava ibiryo cyane bija mu mujyi mukuru w'i Goma, kandi na karere katuyemo abaturage b'abahinzi. Ni ukuvuga ngo intambara nizigumya kumvikana muri Ndamugenga cyangwa se muri Bweza zagira ibintu bibi cyane ku bugingo cyangwa se ku mibereho y'abantu batuye Goma, kuko ni abahinzi kandi n'ibyo basaruye byose bija mu mujyi mukuru wa Goma.
Ushobora kwibutsa abumva ijwi rya Amerika impamvu y'intambara?
Impamvu yayo ngo ni uko guverinoma ya Kongo ifite za akoro na M23.
Ubwo uri kuvuga amasezerano leta ya Kongo yasinyanye na M23 leta Kongo ikaba itarashyira mu bikorwa,
usibye ko na guverinoma ya Kongo ikaba iri kubabwira ngo nibashire intwaro hasi bamanze bashaka umutekano, hanyuma niho babona kundi ko bakongera kuganirira ayo masezerano.
Aimable Gafurura, umushakashatsi ku bijyanye n'uburenganzira bwa kiremwamuntu n'ibidukikije uri Irumangabo, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye ijwi rya Amerika.
Natwe turabashimiye cyane.
Bakunze baradi ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora, Voice of Mwabura, ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mukomeje kuva Radio Ijwi rya Amerika mu Rwanda. Abaturage bo mu duce tw'intara y'Iburasirazuba baravuga ko bugarijwe n'inzara kubera izuba ryinshi rimaze kwangiza imyaka yabo. Abashinzwe ubuhinzi barakangurira abaturage kuyoboka umuco wo kuhira imyaka. Kigali, Asumta Kaboyi.
Ubwo bw'inzara ni bwinshi ku baturage basanzwe babeshejweho n'umusaruro w'ibyo bahinga. Iki kibazo gikomeje kuvugwa nyuma yaho imvura bari biteze muri iki gihembwe hinga bayibuze imyaka bahinga ikuma itarera. Hirya no hino mu gihugu aho Ijwi rya Amerika ryashoboye kugera, hari aho usanga imyaka yarumiye mu mirima, rimwe na rimwe ntunamenye ko uwo murima wigeze uhingwa. Iki kibazo kigaragara cyane mu ntara y'Iburasirazuba. Bamwe mu baturage bavuganye n'Ijwi rya Amerika bo mu mirenge ya Ririma mu Bugesera nafumbwe muri Rwamagana bagaragaje ko imyaka yumye itarera.
ibishimbo bamwe bateye bandi batarakera abandi byarumye abandi byameze no
iki gihe nyine twabaga turi mu gutera ibishimbo turi kubibagara turi kurya n'imishogoro ku bishimbo none ubu nyine ubwo mbese ni ukurya umukungu wa bugeze bimeze nabi pe
kwa kamara kigeze kugwa tuteye ibigori n'ibishyimbo tumaze kubitera biramera nyuma yo kumera rero hahise haza ikiza cy'izuba ubu cyaravuye cyane ku buryo ibigori n'ibyari byameze bimwe bimaze kurangira kuma
abe na kazozo kurushaho turahinze kare rwose bagahenda karatwishe
nta ujya guhinga birirwa mu rugo biyicariye nta naho ajya gukora akazi nta wakamuha kuko nawe ntaho yabakuye amafaranga
aba baturage bavuga ko ikibakomeye kurushaho ari uko bugarijwe n'izuba mu gihe n'ibiciro by'ibiribwa ku masoko byazamutse cyane
ariko nkubwije ukuri ngo ibishyimbo utwara byibagiwe ikiro ni cyane
ubu ibishyimbo mu cyumweru gishize byaguraga ikijana ubu byazamutse naho byabiri kugera mu cyane no mu cyatanu nk'ubu nk'umuceri ikiro cyageze ku cyatandatu
twakamiye amaso ibintu biragenda mu isoko akajemereka ibishyimbo ni bibiri
nk'umuntu ukora akazi gaciriritse dufata urugero nk'umuyete ahembwa 2500 ikiro cy'akawunga kigura 1200 ikiro cy'ibishyimbo kigura 1500
izamuka ry'ibiciro ku masoko ntiritunguranye kuko muri uku kwezi kwa cumi ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare cyari cyatangaje ko ibiciro ku masoko byiyongereyeho 13.6% ugereranije n'uko byari byifashe umwaka ushize muri aya mezi iki kigo cyavugaga ko by'umwihariko mu bice by'icyaro ibiciro byiyongereyeho 28.5% ugereranije n'uko byari byifashe umwaka ushize ikigo gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda cyo gikangurira abaturage gushyira imbaraga muri gahunda yo kuhira imyaka leta ivuga ko yashyizeho nkunganire muri iyi gahunda aho abaturage batanga 50% y'ikiguzi cy'agaciro cy'igikoresho cyo kuhira leta igatanga 50% asigaye abahinzi bari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ubudehe bo leta batangira 75% nabo bakishyura 25% ku gikoresho baba bashaka kwifashisha buhira bwanashariye bucaga ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi rabu yabwiye Ijwi ry'Amerika gahunda bafitiye iki kibazo
ubu turi mu bikorwa byo gukangurira abahinzi ku bikorwa byo kuhira so ntabwo turakora assessment mu by'ukuri
bamwe mu bahinzi begereye imigezi bo bemeza ko batangiye kuhira ariko ikibazo kiracyari cy'abahinga imusozi
nyine muri sarima twegereye amazi ariko ubutaka bwose bwabo ntabwo bwegereye amazi igasozi ho nyine ubwo ni ukuma bisanzwe kuko nta kindi babigira icyo babikoraho kuko kuvomera bo ntibyanakunda
kubona amazi biragoye nubwo mu bugisha atakundaga kuboneka ariko iyo izuba ryabaye ryinshi n'aho bayavana arabura ku mazi uba ufite moteri aruhira yakoresha na rozwari ariko nabo ntabwo byadutunga ni imboga bahinga
abashinzwe ubuhinzi bavuga ko kugeza ubu nta bushakashatsi barakora ngo bamenyekane ingaruka zimaze guterwa n'iri zuba ariko abaturage bo bakemeza ko izi ngaruka zatangiye kubageraho
n'inzara iyo umuntu abonye n'icyo kiro cy'ubugari cy'amafaranga 500 ubwo ni ugusoroma agasombe nako bakakwirukanka ati tuvire mu myumbati dore ibihe byakomeye
mu minsi yashize twagiye dukusanya n'inkunga bamwe tugenda abagenzi babo babafasha usibye gusa kurumva yabaye nye kubera ko bafashwaga n'abagenzi babo kandi nabo ntacyo bafite
abantu bakanuye amaso n'abajura barasaze
barahari bamwe batabona ibyo kurya rwose nuko dutabariza mukadufasha nkamwe mukatuvugira
ibura ry'imvura muri iki gihembwe cy'ihinga ntibyatunguranye kuko ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe cyari cyaratangaje ko guhera mu kwezi kwa 9 kugeza mu kwa 12 uyu mwaka hari ibimenyetso bigaragara ko imvura izagabanuka cyane ugereranije n'iyaguye mu myaka yashize iki kigo kandi kivuga ko imvura nkeya izaboneka mu duce tw'iburasirazuba ndetse no mu duce tw'intara y'amajyepfo Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Ijwi ry'Amerika, uru wa mbere, uri gitego.
Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uravuga ko imigenderanire n'Uburundi ikomeje kurushaho kuba myiza. Umuryango watangaje ko wakuyeho ibihano wari warafatiye abayobozi batatu bakuru mu Burundi barimo ministre w'intebe Gervain Ndirakubuca abandi babiri ni Godefroid Bizimana na Leonard Ngendakumana umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uravuga ko uzakomeza gushyigikira iterambere ry'u Burundi tukiri mu Burundi abaturage bo ku misozi imwe yo muri komini ya Gitega bakire neza gahunda yo kubaka umuhanda wa gari ya moshi ariko barifuza gusobanurirwa neza ibijyanye n'uwo mugambi ni nkuru ijwi ry'Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragizwaho na Thierry Vendayishimiye
abanyagihugu bo ku mitumba itandukanye muri komine y'intara ya Gitega bakiriye ubutandukanye iyubakwa ry'ibarabara ry'indarayi n'igituro cya gari ya moshe mu turere batuyemo bamwe babona ko iryo barabara rigiye gutuma bomoka abandi nabo bakabibona mu iterambere
iyo nkuru ngitanguye kuyumva n'umutima warataye ikibanza ntizanyorohe urumva cyo kubisanzwe si umuryango munini kandi mbangaha nyene hanyuma rero nca ntangura kuyimvira nti none jewe uyu muryango nzobujanahe maze kuvyumva
fasha na byakiriye nabi cyane byarambabaje kubera abavuga ngo mugomba mwomoke muje kure mu mukanda
iterambere ni ryiza ntawo ryanga kandi turavye hose aho bagenda baraca benshi haba ari iterambere kuza nk'uno mutumba nta barabara ryiza dufise nta matara dufise ibyo byose urumva haje gituro agaca ni barabara byose bitazoca biboneka kandi bari byiza
cyo kuri fara byakiriye ne kuko nk'umuntu amatsinya kankiyo o tarabone je barabara kindaraye icabire twashimye nico nyene
abo banyagihugu bagasaba leta kurunge ku muhinga yo basigurira ibijanye n'uwo mugambi n'acenjane ibijanye n'inge n'umuzibukiro uzotangwa kugira ngo imitima isubire mu nda
isha twosaba nuko yorungikanye n'abantu bakaza bakaduhumuriza data bakatwereka ahantu kizoca bakavuga ati aho kitazorengana aha namwe n'imipanga ho mubani hiyo tuvuga ati aho kizoca naha aho dusigara nye naha tureke kuguma twumva ibiguruka bariya bavugibi nta kuri turamenya
abajejwe intwaro batowe kuri iyo mitumba hazocishwa iryo barabara ry'indarayi bamenyesha ko ibibazo byose bashikirizwa nabo barongoye bamaze kubishikiriza ababijejwe
nkuko abenegihugu bagwadushiriza baravuga yuko batabona neza ikijanye n'umuzibukiro kungene cyaba gitunganije mugabo nka twebwe turi mu ntwaro turagerageza tukabahumuriza tukababwira tuti icyo kibazo cy'umuzibukiro turiko turakibabariza imbere ingene kimeze kugira ngo leta ize idushikirize ukungene kibazo cy'umuzibukiro kizogenda twebwe nko mu ntwaro turahumuriza ko kimeze neza atamwenegihugu azohava ava mu gatongo canke mu parasa yahora arimwo go agende adahawe umuzibukiro
umushikiranganje mubyejejwe hari mu nyubako Dieudonné Dukundane arahumuriza abo banyagihugu ko bazoshumbushwa ibyigwa bijanye n'ingene imizibukiro izotangwa bikaba byaratanguye Itegeko ry'umukuru w'igihugu ni Merijana akarongo gakitse 136 ryo kuwa 27 Nyakanga 2022 ritomo ryo barabara rizoca ku mitumba ya Rubambyi Songa Rugari Gitamo Birohe na Rutegama muri komine Gitega mu karere karimo ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko iryo barabara ry'indarayi rizoca mu bihugu bitatu Tanzania Burundi na Republika ya Demokrasi ya Kongo byari bitegekanijwe ku bikorwa byo kubaka igice cha mbere cy'iryo barabara ry'indarayi kuva Uvinza mu gihugu cya Tanzania gushika imusongati mu Burundi byotanguye mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka bikazorangira mu kwezi kw'indwi mu mwaka wa 2026
urakoze Thierry Vendayishimiye impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Rusenda iri mu majyepfo burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa mbere zatoye abayobozi b'imidugudu 50 igize iyo nkambi impunzi zatoye zifuza ko abatowe bazazikorera ubuvugizi kugira ngo ikibazo cyo gutinda guhabwa ibiribwa gikemuke burundu inkuru irambuye Vedaste Ngabo
Muri aya matora yarahagarariwe na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi n'andi mashyirahamwe akorera mu nkambi ya Rusenda abatoye bifuza yuko batoye babakemurira bimwe mu bibazo biraje inshinge impunzi Miburo Emeline na Ndayisenga Fitina ba muri village ya kabiri ni bamwe muri izo mpunzi zitabiye amatora yo gutora babaserukira
kintu mu nkambi twe tubuze twifuza ko botugirira aba bantu barongora inkambi bashasha baje twifuza ko icyambere na mbere tugizwe no munda umuntu atagira munda ntabaho kwanza baduhindure ibintu byo gupokera upokera abaza badupokeza kukwezi kukwezi tweduke tubone kare bijanye n'inge twatujya madeni kuburyo n'impamvu tuburyo turyanye tukijinyama inkambi ngo turime turondere tatugirwa nabi rero twifuza ko icyo baduhindura cya mbere na mbere kudupokeza kukwezi kwajya amatarike badutangure ko tugishika mu nkambi
bazana impuzu z'abagabo bakazana amasiripe nituyaronka amakotegisi nituronka amasabune nituronka icyo rero bodufashe abantu turiko turatora batubwire imbere n'ukuri turahangayitse ntagahuzu turonka abana barakenye natwe abamama batuzanira amapantaro y'abagabo akaba ariyo batuzanira ngo nitwambare n'ukuri mutubwire imbere mutuvugire
usibye ikibazo cyo gutinda guhabwa ibifungurwa izi mpunzi zirifuza kandi ko n'ibibazo by'ubuvuzi ndetse n'umutekano mukuru ngo mu misozi ya Rusenda bibonerwa umuti
bakaturonsa no kuvugwa neza tugiye kwa muganga turagishyira kwa muganga wagera kwa muganga ngo ntaho mufise ngo kunuko bakakwirukana kandi kujya kugura imiti kuri farumasi byitwa mu refugee étrange ivyo si byiza dukeneye ko abarifugee kwa ba de village n'aba president kandi tugetore basheje twunkuneza yacu batuvugire turonswe kira kintu mwe tuzabivanye n'abatware twitoreye
ubu rero twemeye yuko ikibazo cyose yaba indimbo y'umutekano tuzotegerezwa kuza turaburira abo dutwara ingene boza baritwara mu gihe baba basohotse inkambi bagiye ku mirima cyabure hanze y'inkambi
Silvestre Kitegetse n'umwe muri abo bayobozi bo mu village batowe yatorowe kuyobora village ya kabiri yo mu nkambi ya Rusenda yavuze yuko azagerageza kumvikanisha ibibazo byugarije impunzi ku mashyirahamwe akorera mu nkambi
ni ukuvuga jewe kabisa banyiteye barantora umunyagihugu uwo ari we wese azonsika ko nka de village nzomugamburukira nta nama n'imwe nzokugera siba sinobemerera ngo nzobapfukiza amahema kuko nta mu de village apfukiza amahema nzobashikira mu nama ariyo yose bagize ngo twandike amahema tuzokwandika amahema bose ko bazoba bakeneye kwandikwa hama duhaye kate gafashanyo ko amasabuni nzobashikira imbere kabisa ndabagamburukire nta ngorane nicyo kabisa nta kindi ndarenza kuko sinobemerera ngo nzoze ndabapfukiza sinobishobora uradiko rwose dutegemera aseri na pam na seneri
komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Rusenda ivuga yuko ku wa gatatu aribwo bazatora userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda mwamenya yuko abayobozi bato bafite inshingano zo gukemura bimwe mu bibazo biba mu mavillage yabo ndetse no kubigeza muri ASE no muri komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi inkambi ya Rusenda yubatswe kuva mu mwaka wa 2015 irimo impunzi z'abarundi zirenga 2026 Vedase Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
Ubwongereza bufite ministre w'intebe mushya Rishi Sunak imyaka 42 yakiriwe n'umwami Karoli wa gatatu amusaba gushyiraho leta Sunak bufite ababyeyi b'abahinde abaye ministre w'intebe w'Ubwongereza wa gatatu mu gihe cy'ukwezi kumwe n'igice amaze gutorerwa n'abadepite kuyobora ishyaka ry'abakonservateur mu ijambo rye rya mbere Rishi Sunak yavuze ko igihugu cyugarijwe n'ingorane z'ubukungu ariko ahamagarira abaturage bose kunga ubumwe ibikubiye mu ijambo rye ryo kuri uyu wa kabiri turabigarukaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha aha n'udusoreje aya makuru hamwe na Mukubil ya Baro wafashije kubagezaho n'ongere mbashimire kuba mukurikira radio ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi ubukana bw'imboga ntibwotsa imbehe mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye imana
radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu mugukerera igihugu cy'Uburundi yabaye isubizo cyacu Jambo, Mubanya Jugu, Yo, Yabai, Suizo Chachu.
batanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo